wanje ushimi mana kandi niminwa yanje kayi icubairo ikula kuchavu ikalu hula barushe abacishije ugufi abicazanya nikomangoma
Yeah.